Ingingo ya tikura matagiti kuifungurwa bya nkenerwa byinjizwa mu gihugu yafatwe kwa 30 kwezi kwa gatatu guheze yerekeye ibiharage byumye umuceri ifu y'imyumbati y'isukari ifu y'ibigori imyumbati ubwayo n'intete z'ibigori izo ifungurwa bya nkenerwa bya misi yose biboneka mu rundi wese ikorako y'abanyarucari ubayabaye umukozi wa leta kugera mu nzu z'abatunzi imbere no kukirimba ubushyanganje bigaga cya leta bwafashe yongingo bwakuye kuri izo bifungurwa matagiti angana igice kimwe n'uje dutanu ku ijana ku byinjira bivuye hanze y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibintu byifashe ku masoko indwi ziri inyuma yaho. Uwo mucuruza wo mu ntara y'ububanza mu burengero yemeza ko aho kugabanuka ibiciro biguma biduga. Araduha urugero, twamusanze ku iduka ryiwe ku murwa mukuru w'intara.
Nta gusimbuka biriyongera kuko nta cyerekana yuko hari ikintu kirabako kuko kurangura ni kwa kundi nyine aho ko bitera biduga. Nkomeye biharage bya kinure twahora tubirangura 35, 66, 50 usanga biri muri 37 aho buranguye Bujumbura uretse ko deplacema usanga biriko birashika ino muri 38 aho ibubanza. Ni ukuvuga twarabyumvise ariko umenga ntibirashyirwa mu nzira kuko amafaranga atera yiyongera n'ubundi.
Uwo muboyi wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga ko myaka myinshi akoze akazi ko gukinjika atari bwabone iduga ry'ibiciro ryaka kagene.
Ibiciro kweza ku isoko biragoye cyane, ni simba ngira na bivuga kuko umuceri nk'akarorero ngira nta n'indwi zibiri ziheze tugura 3,600 ariko tugeze 4,390 ngiye ku isoko nkagura ibiharage nkagura umuceri casanga 20,000 bigira bihehe. Mbele uwe n'abakoresha batwiyemeje ukuntu nk'abakozi bo mu nzu ni pavlo ubigurwa 200.
Uwo mukuru w'umuryango wo mu gisagara cy'ubutunzi nyene we yemeza ko hari batenaka basigaye binyegeza abana ku gutinya kubaja mu mwaka imbokoboko.
Ubu byarenze kare ugiye mu isoko warasuma abana ibyo bajya mu gatondo mushushu saa sita ku mugoroba mugabo ubu ntibigishoboka kugira baronke n'utwa saa sita honyine ubu ntibikunda. Ubu abantu tujya gusuma mu isoko basuma icyo barya rimwe hazogera n'igihe n'iryo rimwe bidakunda. Hariho ababyeyi bamwe bamwe batagishobora gushaka gutaha kubera iki uco usanga hari mudamu ariko aramubwira ngo iki nawe kumbure amahera waronse buri ku munsi yaheze. Benshi bagashima kugira nte gutaha amasaha yitereye kugira ngo ntibabonane nabi n'umudamu ariko amusabiri nawe atamahera yo kubigura. Urumva ibintu birazimbye, amahera ntayo byakoraniye ku bantu. Turahwera abana bagiye kugwara kwashi.
Ayo makenga yasangiye n'uyu mugabo wo mu ntara y'ububanza twasanze ari guhaha mu isoko nkuru.
Tujya gusabura bakadusabira ko abanyagihugu kugira ngo batatubwire ikibazo biremereye. Turagoye cyane rwose turemo, turagoye rwose, turakenye rwose kabisa. Turose ibihumbi 5,000 tugura mu icyo kiro cy'umuceri, ugure mu kiro cy'ibiharage. Uba abana kugwara tutamumva ntayatama gushigaruka nta kundi suko.
Ubuterwa bundi twasanze muri imwe mu masoko yo mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ati bigoye mu gihe cy'imbura harakantu mu minsi iza.
Ibigori uyu munsi biriko bigurwa 2,000 ubufu 2,200 tukajya turaba ati none gushyika mu kwezi kw'icumi mbega ubufuza waba bugwa angahe. Tukajya tugaruka tukaraba ku bugari bwa myumbati bwari ubugari buzimbutse ariko uyu munsi bugeze kuri 2,800 aho ubu turacyari mu inyera ry'ibintu bimwe bimwe ibiterwa birenze. Cya tugira rero tugerageze kuraba kugera mu kwezi kw'icumi tubona yuko ubutamo buba butinze ku muvuduko ukeye n'ubwoba.
Nawe Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Abukore riharanira inyungu z'abaguzi arashima uko biri kose.
Mu myaka yahera hahora habanza kuba imari ndende hagati y'abacukira abaguzi na leta babwira bati yabona ibiciro byabaye murengera kandi cyofasha nuko mugabanya amatakisi cyangwa mukayakurako ugasanga harabaye ibyo ni ukwita ko ari kunyinyana hari zimwe ndende kuzikomeye mugabo mu mwaka ukuri turakenguka cyane yuko leta yonyine yabonye uko ibyo bintu bikenewe hanyuma igafata iyo ngingo. Tube turakenguka cyane
asaba mugabo ko nabo gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ya leta
nta kuntu nakumwitongera akarusho kuko amatakisi yavuye ko nuko nuwo mudanda zatayarishe atoweza ngoze kuyarisha umuguzi kandi leta yamuhebeye ku neza y'umuguzi. Rero twibaza yuko kandi twanabisaba yuko bikurikiranira hafi aya mataxi leta yemeye guheba ashikire beneyo abo nabo n'abaguzi.
Amashyirahamwe atari make y'amazi iminsi asaba leta gushyiraho utwigoro dutuma umwimbo wiyongera no gukoresha abwiza atunga mvamahanga kugira abarundi batora koyoko. Ni mu gihe mu gihugu ikibazo cy'ibitoro cyabaye ingorabahizi kuva mu mpera z'umwaka idolari ry'abanyamerika rikaba ryariko rivunjwa ibihumbi 420 kuri uyu wa gatanu nk'uko amasoko y'ibihugu bya Amerika yabitubwiye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yishyuye abarundi yuko batavomo afite akuramo amadolari n'ibitoro. Ejo wikaneza ibihugu bya Amerika.